Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika muratwumvira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza banywanyi bacu. Abarundi bijihije uyu munsi isabukuru y'imyaka 33 y'amasezerano y'ubumwe bwabo.
Nyaje abantu bakekeranya ubumwe burahari. Burahari kuko turafise igihugu kwese twemera kwaritongo ryacu.
Ibirori byayobowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye igitega umurwa mukuru wa politiki.
Uvuga ubumwe tubwumvise tubona kumwe guko dufatiye nko kumugambwe uri ku butegetsi uri kugira ko byose aje nk'umunye politike ndabona yuko umugambwe sene bakumiriwe cyane.
Leopold Ntatama akuriye umugambwe utavuga rumwe na leta wa CNL mu ntara ya Gitega. Mu Burundi kandi abakorera mu byo kwidagadura ku nkengero z'ikiyaga Tanganyika bavuga ko barimo bahomba kubera imyuzure yabateye. Umuryango w'ubumwe bw'Afrika uhangayikishijwe cyane n'icyemezo cya Perezida wa Senegal Macky Sall cyo kwigizayo amatora y'umukuru w'igihugu. Naho igisirikare cya Israeli kivuga ko cyishe abarwanyi benshi ba Hamas mu ntara ya Gaza. Aya makuru n'ayandi yose twabateguriye ni mu kanya gato. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Palestina. Igisirikare cya Israeli cyatangaje ko kuri uyu wa mbere cyishe abarwanyi batari bake b'umutwe wa Hamas mu ntara ya Gaza, ni mu gihe minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yasubiye mu rundi rugendo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Fidele Niyongabo araduye inkuru.
Igisirikare cya Israel cyatangaje ko ibikorwa byacu bya gisirikare byarimo ibitero by'indege z'ingwano n'ibitero by'abasirikare bagwanira ku butaka byabereye mu karere ka Khan Yunis mu manuko bw'intara ya Gaza, hamwe n'ibitero byabereye mu buraruko no hagati muri iyo ntara. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ko ingwano ikomeye mu karere ka Khan Yunis iriko ituma abasivile batera bahungira kure cyane mu manuko mu karere ka Rafa. Abanyagihugu barenga icya kabiri cy'ababa mu ntara ya Gaza baramaze guhungira muri ako karere. Ishyirahamwe ONU ryatangaje ko abarenga ibice 75% ku ijana by'ababa mu ntara ya Gaza bahunze ingo zabo. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko badafise ibifungurwa, amazi, uburaro n'imiti bihagije. Muri iki gihe kandi umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yashitse kuri uyu wa mbere muri Arabia Saudite. Urugendo rwiwe ruzomujana kandi muri indwi mu Misiri, Qatar, Israel n'intara ya Cisjordania. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bwavuze ko Blinken azobandanya utwigoro tugenewe gushika ku masezerano azotuma abagizwe imbohe bose barekugwa, kandi haba agahengwe kazotanga uburenganzira bwo gushikana ifashanyo nyinshi ku basivile baba mu ntara ya Gaza.
Ijwi rya Amerika. Hagati aho umuryango w'ubumwe bw'ibihugu bya Afrika uvuga ko utewe impungenge n'icyemezo cya Perezida wa Senegal Macky Sall cyo kwigizayo amatora y'umukuru w'igihugu mu gihe kitagenwe. Fidele Niyongabo akomeza.
Mu itangazo umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika Musa Faki Mahamat yasabye Leta ya Senegal kugirisha amatora y'umukuru w'igihugu mu buryo bushoboka mu muco, mu mahoro no mu mwumvikano mu gihugu. Yasabye kandi ko haba ibiganiro kuri icyo kibazo. Perezida wa Senegal Macky Sall ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye yatangaje ko amatora yarategekanijwe ku itariki 25 y'ukwezi kwa kabiri azokwigizwayo inyuma y'uko habaye kutumvikana ku rutonde rw'abazokwitoza. Abatavuga rumwe na leta bariyamirije ingingo yo gusibisha amatora bagirije Perezida Macky Sall ko ariko arondera kongereza ikiringo ciwe ku butegetsi. Anta Babaka Ngom, umwe mu bariko bahiganirwa amabanga y'umukuru w'igihugu muri Senegal, yatangaje ko Perezida Sall ariko arerekana uwo ari we mu by'ukuri. Yavuze ko Sall ariko agerageza kuguma ku butegetsi mu bikiye kubiri n'ibwirizwa shingiro. ngomu yatangaje ko abanyasenegali batazovyemera ingingo yo kwigiza amatora yafashwe inyuma y'uko gwego rujejwe ibwirizwa nshingiro mu kwezi guheze rukomiye bamwe mu banyapolitike bakomeye batavuga rumwe na leta ku rutonde rw'abazokwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu bakomiwe harimo Karim Ward hamwe n'umunyapolitike akomeye atavuga rumwe na leta Usman Sonko imyirekano yaranzwe n'uruhagarara yo kwiyamiriza ingingo yo gusirisha amatora yarabaye ku munsi w'Imana ku mugwa mukuru wa Senegal Dakar.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. ONU iramenyesha ibihugu by'Uburayi ko bigiye kubona impunzi nyinshi cyane z'Abanyasudani niba intambara idahagaze muri Sudani. Oriane Tangishaka wakurikiranye iyi nkuru bimeze bite?
Ego cyane. Kuri uno munsi wa mbere niho umukuru w'ibiro vya ONU bijejwe impunzi ku isi yamenyesheje ko abantu ibihugu vya Burayi nako bizokwisanga biriko biritaho impunzi z'Abanyasudani mu gihe amasezerano yo gushigibirwanisho hasi atotegwa kw'igikumu n'impande zose ziriko ziragwana. Filippo Grandi yagize ati abanyaburaya bama bafise amakenga y'abantu binjira ku mugabane wa Buraya baciye mu ibahari Mediterane yamara ndabagabishije ndababwira ko mu gihe abanyaburaya batofasha impunzi zituruka muri Sudani canke impunzi zateshejwe ingo zabo mu gihugu cazo tugiye kubona abantu bagana Libya Tunisia bagenda bajabuka Mediterane. Yongera agira ati ivyo nta nkeka bizoba. Muri Sudani abantu barenga miliyoni 9 nibo bamaze kuba barateshejwe ingo zabo impunzi umuriyo numwe n'ibice bitanu nabo bakaba bahungiye mu bihugu bibanye. Ivyo biruko mu mezi 10 aheze kuva intambara hagati y'igisirikare cy'igihugu kiyobowe na General Abdel Fattah Burhan n'umugwi w'abasirikare biswe Rapid Support Forces yadutse. Uwo mugwi n'umugwi ukomeye cyane uyobowe n'umusirikare General Mohamed Hamda Dagalo. Grandi yavuze ko ibihugu bibanyi vya Sudani, Chad, Republic Centrafrique, Sudani y'Epfo hamwe na Ethiopia navyo bifise ibibazo vyabyo kandi bidafise ibikwiye kugira bishobore gufasha izo mpunzi.
Oriane, urakoze. Ariko rero nanone uracyaburi hano gatoya utubwire iyi nkuru yo muri Nigeria aho abagore bagera kuri 30 barenga 35 bari bavuye mu bukwe bashimuswe n'abagizi ba nabi mu burengerazuba bwo mu majyaruguru y'igihugu kugeza uburero irengera ryabo ntirizwe.
Itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa rivuga ko iryo nyuruza ry'abantu ryabaye muri leta ya Katsina. Ubwo bugizi bwa nabi buje bwiyongera ku bundi bumaze iminsi buba muri icyo gihugu cya mbere kirimwo abantu benshi muri Afrika. Umuvugizi w'igipolisi cya Nigeria Abubakar Aliyu yavuze ko abasuma bakekwa ko icyo caha bakoze igitero kitari citezwe banyuruza abakenyezi bari mu rugendo batahuka iwabo bavuye mu bugeni bwabereye mu karere ka Sabua ku mugoroba wo ku munsi wa kane. Igipolisi cyateye akamo abanyagihugu kabasaba ko bokwirinda ingendo zo mu ijoro. Cyatangaje kandi ko inzego z'umutekano zatanguye ibikorwa byo kurondera abo bagizi ba nabi no gutabara abo bantu banyurujwe. Kunyuruza abantu hagasabwa ingwati kugira barekugwe bisigara ikibazo gikomeye cyane muri Nigeria. Abagizi ba nabi bama bahagaritse abantu mu bibanza bitandukanye harimwo mu mabarabara makuru makuru mu nyubakwa babamwo cyane bakanyuruza abana ku mashure.
Oriane Itangishaka nawe Fideli Niyongabo murakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Inshuti zacu mbibutse ko ari kuri radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Aya makuru n'ibindi biganiro mushobora kubisanga igihe cyari cyo cyose kuri wa3@ radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Mu Burundi ibirori byo guhimbaza imyaka 33 irangiye hemejwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi byabereye mu murwa mukuru wa politiki Gitega kuri uyu wa mbere byayobowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Desire Tungimana yadutegura inkuru irambuye.
Ku kibuga cy'umupira w'amaguru ingoma kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega n'ibiro byo guhimbaza umunsi mukuru byabereye hari hakoraniye abanyagihugu bo mu ntara zine zigize intara shasha ya Gitega arizo mwaro murambya Karusi na Gitega ivyo birori byavitabwe n'abantu isinzi harimo icegera cy'umukuru w'igihugu wahoze arongoye Burundi Sylvestre Ntibantunganya abashinga amateka bavuka muri iyo ntara abashikiranganje n'abandi banyacubahiro benshi muri abanyacubahiro twovuga babura matari bane barongoye intara zine zigiye kuzovamwo intara shasha ya Gitega imbere y'uko umukuru w'igihugu aza gushikiriza ijambo abanyagihugu bari bitabye ivyo birori yabanje gushira urugori rw'amashurwe ku cibutso c'ubumwe bw'abarundi kiri muri katiye ya Musinzira aho mu gisagara cha Gitega umuhango wakozwe kandi n'abanyacubahiro bari bitabye ivyo birori ni ijambo ryashikirijwe na Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko Burundi bwagiye buraca muri byinshi ariko ko muri kino gihe igihugu kirangwamo amahoro
n'ajya abantu bakekeranya ubumwe burahari burahari kuko turafise igihugu twese twemera kwa ritongo ryacu nikimenyamenya abarundi twaratahuye ko butura barundi ubu abarundi baramenye yuko ubuhutu atakirimwo ubututsi atakirimwo n'ubutwa atakirimwo umurundi mugabo ni wakirimwo kuko abarundi twese dushize hamwe turatera imbere nico gituma mu kivugo cuno munsi twavuze tuti ubu rero twubake cya gihugu tugize urunani atawusiga inyuma
umugambwe senere utavuga rumwe na leta ivyo umukuru w'igihugu yashikirije ntibabibona kumwe Leopold Ntatama arongoye uwo mugambwe mu ntara ya Gitega amenyesha ko afatiye kuri politiki mu Burundi hakiri ivangura rikomeye
dufatiye ko ku butegetsi ivyo umuntu habwa n'amategeko tutabironka kumwe no kuvuga ubumwe tubwumvise ntitubona kumwe guko dufatiye ko ku mugambwe uri ku butegetsi uri kugira ko byose uri kugira byose haje nk'umunye politike ndabona yuko umugambwe senere wakumiriwe cyane haba mu nzego z'igihugu haba mu nzego zifata ingingo tubona yuko ubwumwe atabuhari
mu mugambwe sahwanya Frodebu bamenyesha ko atawo kwemeza ko mu Burundi hari ubumwe mu gihe amasezerano ya Arusha yari nkingi y'ubwo bumwe yasenyutse bishikirizwa na Manirakiza Daniel ahasaba leta gutunganya inama rukokoma ibitagenda neza bigakosorwa
abego ari bya politike by'u Burundi no kuvuga bene Burundi baba banye politike bari mu migambwe baba bita ba gitere politike baba bari ngaha mu Burundi baba n'abari hanze y'igihugu kuko nabone n'abarundi maze rero abanye politike tukicara tukaraba tuti mbega amasezerano y'umwe bw'abarundi yageragira ingorane hehe mbega hokugwa iki kugira amasezerano atsimbatazwe
abarundi bahunze igihugu cyabo biturutse ku ndiyane za politiki zadutse mu mwaka w'2015 bo bamenyesha ko guhimbaza uwo munsi atasiguro bigifise mu gihugu kirangwamo impunzi
kuba twebwe abarundi turi mu buhungiro yavuye nyine yuko ubumwe bw'abarundi atabuhari n'ubumwe tuvuga ku majambo gusa n'ubumwe abarundi bavuga ku majambo gusa n'ubumwe butari mu bikogwa n'ubumwe butari mu buzima bw'abarundi ingene babayeho igihe imisi yose nkatwe twibereye mu buhungiro munsi mukuru atatubwiye ntitubari ikana bari mu Burundi uhimbaza ndazi yuko nabo nyine nubugere mu ibaraho gusa bakagiye konje ariko ubumwe nta umwe buhari
kubwange nibaza yuko ugaruka wa mutima umwe yiyumvire icyumviro cyambe cyo kugira umwe bw'abarundi abantu bagafatwa kimwe bakamwena imbere y'amategeko nawe wanjye wangura ahandi hoho bizoguma biri mu madarapo bizoguma biri mu madefile muri ya majambo ategurwa itariki zitanu z'ukwa kabiri ariko by'ukuri mu mitima y'abarundi mu mitima y'abategetsi mu bagize leta atabumwe buhari
mu gusozera ijambo ryiwe president yashimiye yatekereye impanuro abarundi aho baherereye hose
nta kindi gihugu kizokubera cyiza atariki wawe kuko banavuga ngo akamuntu kamariyagwe nico gituma kizahikazirizwa gucafuza igihugu cyawe gihezagire niwa gihezagira n'Imana nayo izoheza ihezagire igihugu cyacu turashaka kukigira paradizo gaha ku isi turi kumwe twese
amasezerano y'umwe bw'abarundi yemejwe n'abarundi ku majwi 89 n'ijana 21 ku ijana itariki zitanu ukwezi kwa kabiri umwaka w'1991 acashirwa mu ngiro n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nomero imwe akarongo ubusa kabiri
ryo kwigenekezo rya 9 ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1991 1991. Ayo masezerano yatewe nyuma y'ibiganiro vyabereye mu gihugu cyose bigamije kuraba igituma mu Burundi hamwe n'indyane zifatiye ku moko z'urutavana ko intandaro bwari ubwicanyi bufatiye ku bwoko aho abatutsi bo mu makomine ya Maranga intara ya Ngozi na Ntega intara ya Kirundo bagandagugwa n'ababanyi babo b'abahutu mu mwaka w'1988 inyuma y'umwaka umwe gusa Petero Buyoya afashe ubutegetsi kugera maginga ya nta vyigwa canke amatohoza birakogwa kugira hamenyekane urugero umwe bw'abarundi bugeze ko ni mu gihe barongoye Burundi bemeza kuba umwe bwiraye mu Burundi abanyepolitike batavuga rumwe na leta cyo kimwe n'impunzi bo bakabona ko hakiri byinshi byo gukosora kugira ubumwe butsimbatare mu gihugu. Desira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turacyari mu Burundi. Abakorera mu byo kwidagadura ku nkengero z'ikiyaga Tanganyika bavuga ko barimo bahomba kubera imyuzure yabateye akazi kabo gasa n'akahagaze. Barasaba rero leta kubagabanyiriza amakori n'amatagisi ibasaba. Ni inkuru ya radio Ijwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi, turayigezwaho na Thierry Vendayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Abo bakorera muri ibyo bibanza byo kwidagaduriramwo ku nkengero z'ikiyaga Tanganyika basaba leta kubagendera kugira ngo yibonere uko ibintu byifashe, binashobotse inabagabaniriza amakori n'amatagisi.
Se ko twaronka bakiyirumva n'amafaranga ntabari karaboneka. Henshi rero haca abantu igabanywa ry'abakozi bivaye n'uko ahantu nabanye ati amafaranga bakaba arinjiza nk'uko byari bikenewe. Agahombo ni kanini cyane.
Ingaruka mbi zishika nuko atangenzi zisubira kuhagendera kubera ibibanza bitaba bimeze neza tukwakiramo ingenzi zitugendera mu cubahiro cyabyo. Iyo rero bishitse ingenzi ntiziboneke nuko ata amafaranga yinjira.
Bene ibyo bibanza byo kwinezerezamwo basaba kandi leta guhimiriza ababa mu makaritsiye ari hafi y'ibyo bibanza guca imikobeko kugira ngo amazi y'ikiyaga Tanganyika aronke isaganirizo.
Leta yoravye ukuntu nayo nyine zirashika ahantu ku mabeach kumbure ahantu basanzwe batanga ayo makori nabo bakaraba yuko abo ariko barayatora boza kumbura hari cyo bari ko barahakura kubera ubu natwebwe nta mafaranga bari karinjira.
Ne dusaba leta yuko yocigabanya makoyi kubera twebwe ntituriko turakora mu kigi kimvura.
Ishirahamwe Oricome gishinze kugwanya ibiturire n'isesagugwa ry'amatunga ya leta ribona ko ubutunzi bw'abakorera n'ababa hafi y'ico kiyaga buriko burahungabana, rikabura leta gufata ingingo zihuta kugira ngo imyuzure iriho ntihitane abantu. Mu kiganiro ku bamenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu, Jandu Uwimana avuga iryo shirahamwe agasaba ko honshingwa umugwi wofata ico kibazo mu minwe.
Dusabye rero leta ngo bashireho uwo mugwi w'abantu batandukanye ataho begamiye bafatire ku bantu b'ingirakamaro bashobora gutanga ivyiyumviro ku buryo abantu bari hafi y'ikiyaga Tanganyika mbere n'inzuzi zo mu gisagara kugira bashobore kuzorokora ibintu byabo hakiri kare, bafate ingingo hakiri kare.
Abahinga mu bidukikije bakamenyesha ko ibimenyetso byerekana ko biturutse ku mvura nyinshi uno mwaka amazi y'ikiyaga Tanganyika azoduga cane gusumba mu myaka iheze. Bernard Sindayihebura asanzwe ari umwigisha wa kaminuza y'u Burundi ari muri abo bahinga.
Urumva uvuye kuri urusizi nini ya gushika ikabonga ibintu byinshi bizokoneka ababwire kuko mugabo aho rugeze ruteye ubwoba uko n'ukuri. Nico gituma rero abategetsi mwebwe abajournaliste n'abandi nyene tegeza gufasha tegeza urumva kuzoza barabwira abanyagihugu kugira ngo bitegure kuko hariho benshi bazohunga kwe uko n'ukuri.
Aba bakunkengera z'ikiyaga Tanganyika co kimwe n'abahakorera babwiye abakunzi b'ijuru rya Amerika kwiduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ryatanguye mu ntango z'ukwezi kwa mbere uno mwaka. Ni mu gihe iryo duga ry'amazi y'ico kiyaga bahora bayitega kuva mu kwezi kwa gatatu gushika mu kwezi kwa kane.
Tusikilize sauti ya Amerika, yelewe, yelewe, nasikiliza.
Muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amakuru tuyakomereze mu Rwanda. Umurambo w'inararibonye mu mateka y'u Rwanda Pastor Ezra Mpyisi washyinguwe ejo ku cyumweru. Pastor Mpyisi yahoze ari umujyanama w'umwami Kigeli V Jean-Baptiste Ndahindurwa. Umuryango wa nyakwigendera uratangaza ko witeguye kubungabunga umurage we. Eric Bagiruwubusa araduye inkuru irambuye.
Yeah. imwe mu ndirimbo zaririmbwaga mu muhango wo guherekeza bwa nyuma nyakwigendera Pastor Ezra Mpyisi. Umuhango wo kumusezeraho wahereye mu rugo iwe ku Kicukiro mu Kagarama, naho amasengesho yo kumuherekeza abera ku rusengero rw'Abadivantiste w'umunsi wa karindwi i Masoro mu mujyi wa Kigali. Muhungu wa nyakwigendera Edison Mpyisi wagarutse ku mateka ya se, yavuze ko ari maremare ku buryo byagorana kuyavuga yose. Bucura bwe yagarutse kuri bimwe mu by'ingenzi baho umuryango wa Mpyisi ndetse n'igihugu bazamwibukiraho.
Nkuko nagarutse Pastor Mpyisi yakoreye Imana ari itorero ry'Abadivantisti mu gihugu bitandukanye, kandi akorera u Rwanda ari mu nama nkuru y'igihugu, akaba yanabaye umujyanama w'Ababiligi. Umwe mu basaza cumi na babiri bashinze inteko zirikana igirira inama igihugu mu birebana n'umuco.
Pastor Mpyisi watabarutse ari mu kiruhuko cy'izabukuru yarasigaye atangaza Bibiliya ku bantu batandukanye. Umuryango uvuga ko yaramaze gutanga izisaga 1,300 kandi ko abamukomokaho biteguye gukomeza gusigasira umurage wa Pastor Mpyisi kuri iyo ngingo. Uyu ni Bwana Gerard Mpyisi, imfura ya nyakwigendera.
Iki kintu ntabwo cyakagombye guhagarikwa ari uko Pastor Mpyisi agiye. Ubu ngubu bibabwire kujya ngo mwese mubyumve, ubu dushaka tugiye kuzashyiraho ikintu cyitwa Pastor Mpyisi Bible Foundation. Tuzakigaho neza mu mushinga kugira ngo abantu bose bazajye batanga Bibiliya batangira ubusa. Noneho cya cyifuzo cya Pastor Mpyisi kizahoraho. Nanjye wari ufite doubts yuko ndashobora kubikora, ubu ngubu ni njye uzaba champion wacyo.
Usibye kuba yari umukirisitu ubyemera akabyigamba ndetse akanabishishikariza abandi, Pastor Mpyisi yarazwi nk'umutaripfana iyo byageraga ku kuvuga icyo yabonaga nk'ukuri. Aha yari mu muhango wo gutabariza umwami wa nyuma w'u Rwanda Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, anenga bataramuhaye icyubahiro yagombwaga. Hari mu ntangiriro z'umwaka w'2017.
Muzi mwigira amakereri ntacyo muriha mukorerwa nk'abene igihugu kubera Kigeli. Mana badaho baratuka Kigeli. Banyarwanda banyarwandakazi mwavuye mu bujiji. Nukuri Abanyarwanda baratunga amashyo. Hari n'abatahanye batahanye nk'amashyo baragiye ntacyo bafite. Hari akagari wacu hepfo ahangaha mu Nkobwa karaga agashoferi ka Rudahigwa kamurari katahanye inka 150 yaragiye atafite n'ihene. Uyu mwaje kwibuka mu nzu ari we. Uko byagenze rero abatumva Kigeli bijije usanga bamuto yamaze iki Kigeli po wagicucu nimpamo hari aho abibimbira ngo kireba ari igitutsi atava amateka. Umva byose bifite ibyago. Nukuri nubwo icyo gicucu cyamaze iki yemeye inkota niza ntizazanwe na za nka za Kigeli. Ibi ndavuga ukuri
ku muvugabutumwa Byiringiro. Pastor Mpyisi atabarutse Kigabo.
Ariko kandi reka mbabwire ko Pastor Mpyisi agiye kumugabo ntabwo watinya kubivuga. Yaba nanjye napfaga nk'uko apfuye byanezeza. Nzakora uko nshoboye kugira ngo ngaragaze uko na Mpyisi yabayeho mu mibereho ye.
Ku Badivantisti b'umunsi wa karindwi, Mpyisi yagiye yigisha ubutumwa bw'Imana mu bihe bitandukanye, nabo bakavuga ko ibyo bazakomeza kubizirikana. Uyu ni Bwana Theophile Bamporiki.
Ijambo ry'Imana kuri Mpyisi ntabwo tuzabyibagirwa. Nicyo kintu cya mbere. Ikindi ni uko Imana yamuherekeje mu buzima bwe bwose, gusa imitima yacu yababaye, ariko nanone tunejejwe yuko Mpyisi yadutoje umurimo mwiza wo gukunda Imana n'ubudahemuka muri bagenzi bacu.
Pastor Ezra Mpyisi yahoze ari umujyanama w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, nyuma za kuba umujyanama w'umwami wa nyuma w'u Rwanda Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Yashyinguwe ahagenewe abanyapolitiki n'abandi banyacyubahiro mu irimbi rya Rusororo. N'umwe mu nararibonye waruza amateka menshi u Rwanda rwari rusigaranye. Yatabarutse mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka afite imyaka 102. Azibukirwa kandi ku kuba yaratangije amashuri y'Abadivantisti mu karere u Rwanda ruherereyemo, mu bihugu by'u Burundi, Congo, Tanzania na Kenya. Muri ibyo bihugu hanaturutse baje kumuherekeza bwa nyuma. Mu gukomeza gusigasira umurage Mpyisi asize, umuryango we watangaje ko umaze kwakira amafaranga agera kuri miliyoni 9 woherejwe n'abantu batandukanye yo kugura Bibiliya. Wemeje kuzatangiza umuryango Pastor Mpyisi Bible Foundation uzitirirwa Mpyisi, ukazajya utanga Bibiliya ku buntu. Mu banyacyubahiro bo mu Rwanda bagaragaye mu muhango wo guherekeza Mpyisi harimo Bwana Bernard Makuza wahoze ari perezida wa Sena, Musenyeri Zimaragde Mbonyintege wo mu idini Gatolika wahoze ayobora diyosezi ya Kabgayi, Bishop John Rucyahana wo mu itorero ry'Abangilikani mu Rwanda n'abandi. Echo de Rusa, ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika. Abakozi barenga kimwe cy'akabiri bavuga ko bakwemera guhara 20% by'umushahara wabo nk'ingurane yuko ubuzima n'imibereho byabo bigenda neza kurushaho, bikubiye mu bushakashatsi bw'ikigo gikora imodoka kitwa Ford cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu 16 byo ku isi harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo. Temistocle Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru.
Ubwo bushakashatsi bwakozwe habazwa abakozi ibitekerezo byabo kubijyanye no guhuza akazi n'imibereho yabo bwite. Abagera kuri 51% by'ababajijwe bavuze ko bakwemera gukatwa igice kingana na 20% by'umushahara bakakigurana imibereho myiza y'ubuzima bwite. Lynn Bufka, inzobere mu mitekerereze ya muntu ukorera mu ishyirahamwe nyamerika ryita ku mitekerereze ya muntu, yemeza ko abantu barimo kugorwa cyane no guhuza ibijyanye n'akazi ndetse n'ibisabwa mu buzima bwabo bwa buri munsi. Yagize ati,
kandi tumenye rwose ko mu bice byinshi bya Amerika usanga dufite impamyi n'umuhate wo gukora cyane twimazeyo ngo dukunde tugere kuri byinshi. Turimo kugenda rero dutahura ko atari byiza ku buzima bwacu.
Ubu bushakashatsi bugaragaza ko abakiri bato bo mu kigero cyo gukora aribo bashyigikiye cyane kukureka amafaranga bakayagurana ubuzima bwiza. Bwerekana ko 60% by'abafite kuva ku myaka 27 kugeza kuri 42 ndetse na 56% by'abafite kuva ku kigero fatizo cy'imyaka y'ubukure kugeza kuri 26 bavuze ko bakwemera guhembwa make ariko bakagira imibereho myiza y'ubuzima bwite. Ku bwa Julia Tuseka, umujyanama mu bijyanye n'akazi no gutegura imyirondoro ku rubuga resumebuilder.com, ibyagaragajwe n'ubu bushakashatsi ntibitunguranye. Mu butumwa bwa email yahaye Ijwi rya Amerika, Madamu Julia yagize ati,
ibyiciro by'abakiri bato mu myaka byagiye bigaragaza kenshi uburyo bikeneye umwanya w'akaruhuko mu buzima bwabo. Ni ingenzi ko kumenya ko ibyo bidasobanuye kubura umuhate w'intego kuri bo, ahubwo bivuze gusa ko bashaka ko hagira ibihinduka kandi bakaba batifuza guhara ubuzima bwabo nk'uko ibindi bisekuru bibikora.
Kubyerekeye abakuze kurushaho, ni ukuvuga bari hagati y'imyaka 43 na 59 ho, ijanisha ringana na 45% by'ababajijwe bavuze ko bakwemera gukatwa 20% by'imishahara yabo kugira ngo babone ubuzima bwiza bwa nyuma y'akazi. Ni mu gihe mu bafite kuva ku myaka 60 kugeza kuri 78 ho, ijanisha ringana na 33% nabo bavuze ko babyemera bigenze nk'uko. Ni ibintu Madamu Julia Tuseka yahuye nabyo mu kazi ke. Avuga ko benshi mu bakiriya bamugana bashaka impinduka mu bijyanye n'ingengabihe ya gahunda z'ubuzima bwabo n'ibikorwa basabwa kwitabira. Yagize ati,
ndagenda rwose mbona bamwe mu bakiriya banjye bemera kugabanyirizwa umushahara ngo babashe guhuza umwuga wabo n'ibindi by'ibanze bakeneye mu buzima. Guhuza akazi n'ubuzima busanzwe ni ingenzi cyane ku bakiriya banjye. Benshi muri bo baza bangana kubera ko batishimye mu kazi barimo cyangwa bifuza gukora akazi kabaho umwanya kurushaho. Impinduka mu migendekere y'akazi bigaragara ko ari ikintu gikenewe ku bantu benshi.
Ubu bushakashatsi bwakozwe mu kwezi kwa 8 n'ukwa 9 mu mwaka ushize wa 2023, hakorwa amabazwa asaga 16,000 akorewe kuri murandasi ku bantu bakuru bo mu bihugu 16 birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. 77% by'ababajijwe bavuze ko bashyira imbere imibereho myiza gusumba kuzamurwa mu kazi. Kuri iyi ngingo, Madamu Bufka akagira ati,
igisobanuro cy'abo turi bo kibaye ari cyo dukora n'akazi kacu, twaba turimo kwirengagiza ibintu byumvikana kenshi nk'ingenzi cyane mu kubaho kwa muntu, ari byo uko twibona n'uko twiyumva mu bandi ndetse n'uko twiyumva twubwacu mu ntekerezo. Ibintu bindi biri mu bigize ubuzima mu by'ukuri biberaho kuzana agaciro n'umunezero mu mibereho y'umuntu, kandi igihe tutabasha gutekereza ku biri mu buzima bwacu, iyi niyo mbogamizi ikomeye cyane kuri twe.
Kubwiye inzobere mu mitekerereze ya muntu kandi hari uruhande rw'ibifatika mu bijyanye no guhuza ubuzima bwo ku kazi n'imibereho ya buri munsi ndetse n'ubushake bwo kwifatira umwanya gusumbya amafaranga. Kuri ibi, Madamu Lynn Bufka ati,
hari ibintu bigomba gukorwa kugira ngo urugo rubeho, nko kujya guhaha ibiribwa, ibiryo nabyo bigategurwa bikagezwa ku meza. Mu gihe twumva ko tudafitiye umwanya uhagije ibyo bintu ngo bigende neza, hazahora haba igisa nko guhangana hagati y'ibyihutirwa urugo n'umuryango bisaba ndetse n'iby'akazi gasaba.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni kuri iyo nkuru dushorejeho amakuru yo muri aka kanya yose, maze rero ndabashimiye cyane byimazeyo ko mwahisemo Ijwi rya Amerika. Mu mugoroba mwiza, murakarama.